Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'irya Amerika. Muri kino gihe abakenyezi bibungenze barahimirizwa kugira ko bipimisha umugera wa sida mu gihe baje gupimisha imbanyi. Ishyirahamwe mpuzamakungu Onisida rishyira ku rutonde rw'imbere ibihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Cameroon, ibihugu bimaze gutera intambwe muri iyo nzira. Muri ibyo bihugu abakenyezi bipimishije sida barenga ibice 80% ku baje gupimisha imbanyi. Ariko rero amatohoza arerekana ko muri rusangi abatari bake mu bakenyezi bibungenze batahuta barabigira. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itamagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko abakenyezi bipimishije sida mu myaka 3 irangiye baharugwa munsi y'ibice 50 mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ishyirahamwe mpuzamakungu Onisida kubwayo riributsa ko ukwipimisha umugera wa sida biba kugushaka kwa muntu kandi mu ibanga. Ariko rero ibyigwa byakozwe n'iryo shyirahamwe muri iyi myaka 10 irangiye byerekana ko uguhimanuro abakenyezi imbere yo kubapima kwatumye abatari bake bahakana gufatwa ibipimo by'amaraso. Icyaci yagikorwa mu nyuma nuko impanuro zitangwa bamaze kuyapimwa. Aho naho abaganga barafata akanya gakwiye ko gusigurira uwo basanze yaranduye kugena zobandanya kubungabunga amagara yiwe. Icyo mwomenya ni uko ubwo buhinga bwa kabiri bwatumye igitigiri kinini cy'abakenyezi baje gupimisha imbanyi bashobora gupima umugera wa sida. Tumenyesha abatwumviriza ko umukenyezi yibungenza afite umugera wa sida yanduza umwana ari mu nda ku bice hafi 45% iyo atagikozwe. Mu gihe akurikiranywe naho iryo yanduzwa ry'umwana rishobora kugabanuka gushika ku bice 5% kuko ishami ryawo ni igitamagara abantu ku isi OMS ribisigura. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no gupimisha umugera wa sida mu gihe abakenyezi bibungenze baje gusuzumisha imbanyi. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyimviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Mugenzanje Ale Yves Rankunda arubaza ati hokogwa iki kugira ngo ubumenyi mu bijanye no gusuzumisha imbanyi bwongerekane? Ngizi inyishu bamuha
bagwiza baramesha kiyago abavyeyi bagapimisha ibibondo hakiri kare mu mezi 2 mu mezi 4 bakipimisha imbanyi
jirwa mugara abantu bo kwitaho gusumba abakenyezi bifite imbanyi
kwige tumenye hama tubandanye tubakurikirana ariko umushikana kwa muganga.
Turifuza ivyuma bikwiye mu bitaro no kuvuga umuntu afise umukenyezi nibaza ko atoje mu muganga ureke kumuherekeza.
Muduhaye abaganga benshi ngira byotworohera cyane
bakongereza bakaza mu mitumbi wacu katubaza ngane tugenda kwipimisha imbanyi.
Mugari mwaya atatu naho ucumwe ngo umuntu ntabaramenya ko yifise ndiko ndiyumvira.
Bakaba mwadufasha kuzamura mwahimiza nabo bakashobora kuza baradufasha kuturungika kwa muganga. Mutabafashije ngo baze baradufasha ni ingorane mu zindi.
Abakenyezi twokoza kwipimisha imbanyi hakiri kare kubera ubu hari indwara zateye zikuza barazicishako.
Badufasha kugira ngo cyane cyane kugira imbanyi tuzitware neza ziza turaduhitana. Bakabasha kuza turabyara nabo dushoboye kurera.
Umva akabo hariho abafata bamwe bataye ku mutumba bazaza kubigisha bakabwisha ukuntu bohimiza zabatwaraga urabo kwa muganga kuko umva ibintu byinshi nyine bakamenyera ubumenyi bwinshi kubera nk'iyo bagiye hamwe bose bakigira inyigisho hamwe baca bungurana ubumenyi bakigishanya bose mu rwego ukuntu bazobigenza.
Zituma abakenyezi bibungenze badahuta baripimisha sida no gutahura guke kw'akamaro kavyo. Ahandi batinya impari ndende nabo bubakanye mu gihe batabigiye inama na cyane cyane basanze baranduye. Muri rusangi abagabo bagira uruhara rudashemeye mu gushigikira abakenyezi babo mu bijanye no gupimisha imbanyi. Muri icyo gihe ukumenyesha uwo bubakanye inyishu ya muganga ntivyoroha. amatohoza yakozwe nko mu gihugu cha Côte d'Ivoire yerekana ko ibice birenga 16% by'abagabo mu babimenyeshejwe n'abakenyezi babo batavyakiriye neza. Inkuru zinyuranye kandi zemeza ko abakenyezi batora kubihora canke bakabivuga baramaze kwibaruka. Abaganga bahanura abakenyezi kuzanana n'abagabo babo, ivyo bifasha mu kubahera impanuro hamwe kubijanye n'inyifato bogira. Vyongeye umugabo nawe nyene araronka akajya ko kwipimisha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwipimisha sida mu gihe abakenyezi bibungenze bipimisha imbanyi. Tega amatwi tohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye ku ivuriro rikuru ryo mu ntara ya Cankuzo. Alain Yves, ijambo ni rwawe.
Urakoze Joseline ku mijambo. Ndi ku bitaro bikuru vya leta vyo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu. Uje gusuzumisha imbanyi ahanugwa no kwipimisha umugira wa sida. Akarorero ni Nzogera Simonia wo ku musozi Nyarutiti agasozi Mahango ayagako yubahuwe nizo ahumviye. Izo nazo zikaba zari zishimikiye ku kamaro ko kumenya ibijanye n'amagara yiwe biciye mu bipimo vy'ico kiza ruhonyanganda sida. Ugupimwa umugira wa sida mu gihe cy'isuzuma ry'imbanyi ni vyiza. Dutega matwi nibogora Sylvia twahasanze afise imbanyi ya mezi 3.
Yego ni vyiza nyene kugira ngo umenye amagara yawe ngene yifashe kugira bagukingire wewe ngira bakingire n'umwana ari munda. Kubera nyene mfise umuntu w'umusaza ari gihe nosanga iyo bayaranyanduje.
Tumenyeshe ko umukenyezi yibungenze ategerezwa gupimisha imbanyi inshuro 4 mu biringo bitandukanye. Ivyo rero bikaba uko amezi 3 arangiye nkuko vyemezwa na Pierre Sinarinzi umuganga ajejwe akarere k'ubuvuzi ka Cankuzo. Ariko rero mu ntango z'amezi 3 ya mbere igipimo cha sida ni ngombwa. Insiguro nuko bishitse umuvyeyi agatogwa umugira wa sida aronswe imiti ikingira umwana. Iyo nayo igafasha kibondo kuvuka kitanduye iyo ngwara nkuko twabitohoje. Naho umukenyezi ibipimo biba bimwereka ko atanduye umugira wa sida, umugabo nawe nyene vyo bavyiza awipimishije. Nduwimana Priscilla aba ku mutumba Gitanga komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo ahanura avuga ati:
nawe nyene ntaraza kwipimisha muganda ibaza kakomeye, ndamusaba yuko nawe yoza kwipimisha akaraba ko yoba akomeye.
Ibintu biruko mu gihe abakenyezi batubahiriza isango ryo gusuzumisha imbanyi. Akarorero ni Ndaruzane Constance twasanze ku bitaro vya leta vy'akarere ka Cankuzo aje kwipimisha imbanyi kwije amezi 6 afatira kuko asanzwe azi yuko atagwa ingwara y'umugira wa sida. Ahandi naho urugendo rumubera runini kubw'uyo mukenyezi w'imvyaro 5. Ukwegerezwa amavuriro ni kimwe mu vyofasha abakenyezi mu ngorane zibashikira bataziteguriye. Twumvirize ndenza ko Noelina aba ku mutumba Mugozi agacimbiri kaganda.
Umuzanye no kwa muganga ukugira ushikeyo ugacyo usanga amazi yarenze ingero. Muganga tuzane nk'amavuriro hafi tashaka guca tumunyaruka nubwo nyene kugira ngo uce umusohorana muganga aca muri bizongorane.
Uruhara rw'abagabo ntigwibonekeza mu guherekeza abakenyezi gupimisha imbanyi. Hamwe n'ukutamenya ko amagara y'umuvyeyi n'ikibondo abega. Handi naho nubwo babufatiye ku mpanuro zo guca bapimwa bompi kubwa Karusha Frederic umugabo w'imvyaro 4. Inguvu zigiye kongerezwa mu kujijura abakenyezi bibungenze. Nathan Kana aserukira ugwego rw'igihugu gwishinze kugwanya ikiza sida Seneles mu ntara ya Cankuzo.
Inguvu twiyumvira twakoresha guhimiriza kupimisha umugera abakenyezi gupimisha imbanyi uhereye ku mutumba aho basanzwe baba.
Ugukwiragiza mu karere kose k'intara ya Cankuzo ibigo vyitaho gupima umugira wa sida abakenyezi bubungenze nakamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida.
Zambia umugambi wiswe male champion nukuvuga umugabo w'akarorero waratumye abagabo bafadikanya n'abakenyezi babo mu gusuzumisha imbanyi. Ishyirahamwe UNICEF ari naryo ryawutanguje risigura ko umugwi w'abagabo bajijutse gusumba abandi wakora akazi ko kwigisha abagenzi babo ukwifadikanya n'abakenyezi babo mu bijanye no gusuzumisha imbanyi no gupimisha umugera wa sida. Byongeye abagabo basanze baranduye muri iyo miryango baherega impanuro hamwe n'abakenyezi babo zo gukingira abana bari munsi munda. Kukawa ngako, ukuita hama gara yu mkenyezi, afisi mugera wa sida yivu ungenze, zara tumnyigawa nukajaba na bandura kubiche mirongi tatu na bitanu kujana, kuisi munga kuhezi. Igikenewe chane, nukimhanuro zoku kiingira, sidu munga nari munda, zoku amazibu kijwe, igihechosu mkenyezi, agaru se kuipimisha. Kugira ngo twumve neza ibijanye no gupimisha umugera wa sida mu gihe umukenyezi yibungenze aza gusuzumisha imbanyi tega matuki yago twagiranye na muganga ajejwa karere k'ubuvuzi mu ntara ya Cankuzo muganga Pierre Sinarinzi aganira na mugenzanje Alain Yvirankunda
Pierre Sinarinzi ndabaramukije
nanje ndabaramukije
mubona byifashe gute abavyeyi ukwitaba gupimisha imbanyi nyere muno kubapima ibije n'umugira wa sida
ku mwaka uheze w'2012 abavyeyi baje kwipimisha imbanyi bashika 94 n'ibicendwe kwijana amezi 9 y'umwaka w'2013 gusa turabona neza ko dushitse ku biharuro 75 kwijana imitsi yose mu vyaje kwipimisha imbanyi turamuhanura ko yoce agende yipimishije n'umugira kugira ngo amwasa zatarazi kwa gwayo mugera agenda yumenye kugira ngo dutangure gukingira umwana ari munda azovuka atamugera yanduriye mu mbanyi haya matumo kingira ni gihe azaba yavutse
mbega bose nabitaba ku rugero indazikiri ku ntango
nuko abavyeyi bataramenya ko kwipimisha imbanyi itara kwiza mezi atatu ari ngira kamaro
ni zihe nguvu mukoresha kugira ngo mushobore gushikira abanyagihugu bose
ni nguvu zifatiye bamwe bitwica barebesha kiyago barakora bivuye inyuma
ino mubona barumva neza yuko uweje kubaruka yoga kwa muganga akamusuzuma ko magara we yifashe neza
turavye biharo dufise ni biharo bidashimishije cyane
ati adapimishije imbanyi ugasanga umwana avutse yanduye harenga ingo mutekene kugira ngo umushore guhana mwe nawo bantu batabona ko kwitura ubuvuza ari ikintu gikomeye mu kingira umwana ari mu mbanyi
kwihutira kumusigurira kuko ni waheza akadufasha yonga yifasha kugira ngo abyare umwana akomeye tuko turashiramo ingufu abagomba kubakiza bo kubanza kwipimisha imbanyi bakipimisha n'umugere wa sida
Pierre Sinarinzi ndabakenguruki
nanje ndabakenguruki cyane
Ale ivirankunda kuri aya majwi n'ibyo biganira dushikirije. Tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kavuga kati sidangiyo karirimbwe na Rugeri Inyange Haridi batazira dogo A. Amerika. Uno musi tukaba turiko tuyaga ivyerekeye gusuzumisha imbanyi hamwe no kwipimisha umugera wa sida ku bakenyezi bibungenze. Gwaruka ni murambigwe kume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Igituma kenshi bama bagenda gupimisha imbanyo bagaca bafatiramo n'umugera wa sida
birumvikana yuko umwana yandura iyo umuvyeyi wiwe atageza amenya yuko agena n'umugera wa sida akamwibaruka akongera akamwonsa atazi ukuntu vyifashe mu magara yiwe bibera icarimwe kugira akingira umuvyeyi yongera akingira ikibondo
mbaza ndakwishura
umugihe vyashitse uwo muvyeyi akibungenga uwo mwana ni ryari yogenda gupimisha
nukurondera umuganga amukurikirana yemeze yuko afise imbanyi ko imbanyi vy'ukuri yashitse mu gitereko
mbaza ndakwishura
Nakahe kamaro kumuntu yapimishije imbanye kenshi bwa mbere no kuraboneye yuko yuko imbanye byukuri irimo aci ya meza 3 araheza akagenda karaba yuko ca kibondo yibungenze kiko kirakura neza agaheza agasubirayo nyuma ya meza 6 kugira arabe yuko ibihimba byose byibunze neza atangora nimwe irikirahaba habaye ikibazo umuganga abibone hakiri kare aheze abitorere inyishu
mbaza ndakwishura
mbeho iyo umuntu atapimishije imbanyi ntangaruka zihari mbi
ugasanga harageze yuko umwana amushikana kabingorane yaba yagiye kwa muganga bamubaza bati haraho bakurikiraniwe akaburica avuga ubyo bwa mbere kugira umwana yandura umugera wa sida ni iyo umuvyeyi amwonkeje atigeze aje kwa muganga ngo amukingire
Rugamba rwa makinka yanje
Gwaruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ibyo bibazo
Baza ndakwishura
bishaka ipimisha akazowandura nko mugira wa sida nk'imbanye iri nko mu mezi 5-6
birashika ugasanga umuvyeye kandura mu mezi 5-6 hama nasubire kugura umuganga avuga ati naripimishije nasanze nkomeye ako ntamenye yuko hajya mu rugo ibintu bishobora kugenda nabi akandura umugira wa sida
mbaza ndakwishura
none bamaze gupima bagasanga uwo mugira wa sida arawufise baca bamufasha iki
araheza bakamutekerera impanuro bakamuremesha bakamwerekeza inzira ashobore kwegera n'ingoga n'ingoga abaganga bamukurikirane n'ingoga
mbaza ndakwishura
mu gupimisha imbanye bapima kuri gusa
apimisha imbanye yiwe kwa gusa ikibazo kikunda kwibonekeza usanga abakenyezi basaba kubonana na muganga benshi aguhaye gahunda y'ikubonana na muganga imisi igeze kure kandi nabo ushobora kwa wihuta ivyo rero bikakunda kwibonekeza mu bitaro bya leta kuko ariho abanyagihugu bitura cyane gose mu bitaro by'abigenga usanga ivyo bipimo byose babirihisha
mbaza ndakwishura
Nijari umuntu babona ko afise imbanye
iyo aramutse ahujije ibitsina ati kingiye akabona ntabonye ubutinya nkabwiwe araheza akagenda kwa muganga kugira yipimishe ko afise imbanye ibindi bikunda kwibonekeza nuko umuvyeyi yibaruye yahisemmo konsa byashobora gutuma adasubira mu butinya nkabuno nyene akibaza ngo tabusubiramo buramukingira ariko burya hari ibintu byinshi bihinduka mu mubiri ushobora gusanga aranguye amabanga yabubatse ashobora gutwara imbanye ntavyamenya
Rugamba rwa makinka yanje
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rwa mutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Nje nashaka kumenya igituma nk'umwana ashobora kuvuka hatageze
Nivyo birashobora gutuma yuko umuvyeyi atapimisha imbanye kuko hari ibintu bitariko biragenda neza bakabibona hakiri kare bagaheza bakabisigurira umuvyeyi yuko inkurikizi zishobora kumera uko onye aho ni gihe umuvyeyi atagiye kwipimisha n'ikindi gihe umuvyeyi akurikirana imbanye hakacamo hakabingorane ugasanga imbanye iravuyemo barashobora kumenya igituma n'ahandi bamenye igituma imbanye ikorotse
mbaza ndakwishura
Ariho n'ubundi buhinga numva ngo bakoresha ngo bakaraba umwana ngari mu nda.
Hari ubuhinga aribwo bita ekografi ni icyuma bacisha ku nda y'umubyeyi yibungenze kwera imishwarara icayo umuntu agaheza akabona mu cyuma kimeze nk'imbonesha kure kuntu umwana ariko arihindukiza mu mbanyi kwa nyina bakaraba umutwe yuko ofise uburinganire bukwiriye ibihimba byose
mbaza ndakwishura
Nikubereke bavuga yuko abagabo baherekeza abagore babo gupimisha imbanye
birakenewe kuko imbanyi si umuvyeyi umwe gusa ni ababiri ikindi kiryoshe muri uvye byose nuko impanuro uwo mukenyezi aronka kukuntu ategereza gufungura babiyaga umugabo yumva agaheza bakabifashanya
mbaza ndakwishura
Kubera iki umubyeyi ashobora kubyara umwana adafite ingingo zikwiye
arashobora gupimisha imbanye yiwe bakabibona canke ntibabibone imana ni irema inda irashobora kugenda neza ariko umwana ashitse bikibonekeza yuko hari ikintu kitagenda neza ariko naho bimeze uko onye kwipimisha imbanye biguma ari nkenegwa ku magara y'umwana nkenegwa ku magara y'umubyeyi
nyishu ahayi ugwaruka. Nubu nyene tumiramate kugusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati sidangiyo kumuririmbi rugeri nyange haridi batazira dogo e maraso bavuga ko muvyaye umwana wa mbere abakurikira naho bavuka batabaho kaba nifuza inyishu murakoze muganga Anita Munyana duhera umuco umunywanyi wacu Musafiri
umukenyezi arashobora kwibungenga hama bamutumye ibipimo byo kumenya umugwi w'amaraso arimwo baraheza bakabona yuko afise umugwi ufise bakecane gose bisabwa yuko iyo ahejeje kwibaruka ategwa umuti kugira imbanyi zizokurikira zizogende neza bitagenze uko atogenda abona gumatwara imbanyi zikoroka akazobimenya byaramuruhishije ataca gishobora guhindura bakenyezi himiriza incuti n'abagenzi ko kwipimisha ari ngira kama kuneza y'umuryango
Turashimiye umunywanyi wacu Musafiri yatwandikiye kwizera ko inyisha hawe na muganga zagize ico zimwungu nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasoko uno munsi uvuga uti utamiye ntatamure aba yaratamitswe bikubwiye iki
Hari gihe tubona nk'umuntu no yironye nk'utuntu kare na kare kumbure ntacyo yarafise yamara kuronka utuntu akarya gahaga canka kamererwa neza hari gihe batangura kora mengo yavyibushe ati washa ati bwa bundi yaratamitswe birashoboka kaba munda hatameze neza canye mu bugingo bwo hagwaye yahuye n'ingorane ama rene niko gutamikwa kwe wayarishano
bikubwiye iki
Wehe Imana yarakugiriye neza byarabonekanye waragize umutumba hariho rero nuwundi Imana ishira mu bigero nk'ibyo mu gasanga jya amafaranga menshi ariho gasanga nurunyutsi uwo muganiro bawukuye ngaho nubwajya natamura hari nujya rero akaramura
arabitoye Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira Shimire Alain Ivirankunda yamfashije gutorokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com Change mutwa kure kuri 79 953 ubusa 74 Change kuri 79 934 750 Change kandi kuri 79 564 609 Kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika